Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabara mukije ncuti bakunze muteza amatwi iganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe simeze imwe mu ngingo y'ivyo nabateguriye
tandukanye nibaza ni naho havuye n'ibyo byina Maison Shalom inzu y'amahoro kubera ko twebwe muri ayo magogo yose twari twaraciyemo ubutandukanye bwacu twarashoboye kubana neza dukina
Uyu numwe mubarezwe n'ikigo Maison Shalom cyo mu Burundi kiramutswa n'umufasoni Marguerite Barankitse avuga ico camumariye ni mu gihe ico kigo kiriko kirahimbaza imyaka 24 iheze kivutse iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu Ariko mu nkundire mbanze ndabwire ko muri Kenya abanyagihugu bazindukiye matora y'umukuru w'igihugu ya kabiri nyuma yaha ya mbere yabaye ku itariki ya 8 ukwezi k'8 agwijwe n'ubusa na Sentare na hanyuzwa Perezida Uhuru Kenyatta higanwa n'abandi bakandida batandatu bamwe muri bo bitoza ugiti cabo hamwe na Kizigenza w'imigambwe itabwa rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga yavuga rero yuko muri ico gihugu ca Kenya ubu unye hariko haraba hari habaye imishamirano igihe batavuga rumwe n'ubutegetsi bagerageza kuzibira abariko baraja gutora hagataho leta z'umwe za Amerika ihamagarira abanyakenya bose kuguma batekanye kwigiza kure ubwicanyi no kubahirizwa ibwizwa nshingiro mu matora y'umukuru w'igihugu ariko araba kuno akane Umukuru watavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Kizza Besigye yarongeye guhagarikwa kuno wa gatatu nyuma y'amasaha make nya gusa arekuwe ivyo bikaba byatangaje n'umukuru mugambwe wiwe FDC Harold Kaija amakuru ava mugambwe wiwe ndetse no mu gipolisi akavuga ko Besigye hamwe n'abandi banywanyi biwe batanu barekuwe kuno wa gatatu nyuma y'imisi itandatu bari bamaze mu gasho bagirizwa kugumura abanyagihugu Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU Nikki Haley kuri no wa gatatu yaragabishije bikomeye Perezida wa Sudani Umanuko hamugira ko urwanko n'ubwicanyi biriko biba muri ico gihugu bihagarara atari uko Amerika nayo igahagarika imfashanyo itanga muri ico gihugu Haley yabwiye amenyesha makuru ko Amerika yahaye Sudani Umanuko hamwe na Perezida Salva Kiir ubwiwe miliyaridi zirenga 11 z'amadolari y'Abanyamerika Ambasaderi wa Amerika muri ONU yavuze kandi ko Amerika yatakaje icizere ati nzira yo nyene yotuma ico cizere kigaruka nuko Salva Kiir yitaha abanyesudani atanumwe avuyemo Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumviganiyo vyacu muce ku rugagwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
bakunze ibijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
Nongere ndabahika zenchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika kuri no gatatu ikigo Maison Shalom cyari kiramutse gihimbaza imyaka 24 kimaze kivutse karakaryo rero kuri Maragarita barankitse yagishinze mu Burundi ico kigo kijeje kurera impfuvyi kwibutsa icatumye gishingwa reka byinshi kuri no nkuru tubibaza umenyesha makuru wacu mu Rwanda Désiré Hatungimana.
Uno musore yarerewe muri Maison Shalom muri kino gihe amaze kurenza imyaka 30 igenekezo rya 2024 ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2001 1993 amenyesha ko yahuye n'amagogwa akomeye cyane mu rusengo mu ntara ya Rigi aho yavuka abavyeyi biwe amaze kugandagurwa barabugaraniye mu nzu n'abandi bana barabaturira ahakugwa n'Imana amenyesha ko yamaze indwi yose amaboko yiwe yari yahiye ariko arabora atagira umuvura amaze gushika muri Maison Shalom Margarita barankitse yaramwakiriye mu bandi bana arashobora kuvugwa mu nyuma ariga amashuri gushika mbere naho ajya kuyabandaniza mu gihugu cy'u Burusiya amenyesha ko muri icyo kigo yahakuye urukundo rutagira ingero no kumenya kubana nabo mufisi bibatandukanya
twabanye dutandukanye nibaza ni naho havuye n'iryo zina Maison Shalom inzu ya mahoro kubera ko twebwe muri ayo magogo yose twari twaraciyemo mu butandukanye bwacu twarashoboye kubana neza dukina kubera twari dusumbiye dufasha twatwigisha ubwo rukundo turagerageza nyine mu butandukanye bwacu kandi turabaho neza turakura dushyize hamwe navuga ngo ibyo byabaye muri Maison Shalom urumva ko twabayeho mu butandukanye dufise ibyari kudutandukanya byari dufate nko kuri ibyo by'ubwoko urumva n'ubutarabuzi yaciye nk'umenye tena shaka ndabasabe twigireho yuko ibidushikira ntibizobona hatungahabizo kandi aho tuzovanga habizoshika ariko twige kubaza ikibazo aya magogo ndiko ndabona Imana ishaka kunyigisha iki muri aya magogo
naho Maragarita barankitse ahimbaje ubugira kabiri umunsi wo kwibuka ikigo Maison Shalom cyashingwa ari mu buhungiro amenyesha ko umunezero ari mwinshi ariko agahinda ko kwitwa impunzi ntikabuze nk'uko avyivugira
uno munsi rero mvuga nk'impunzi uno munsi ego ntawo vuga ko atafise agahinda iyo umuntu atagira izina iyo umuntu ari munsi y'ihema iyo umuntu atagira ibipapuro avuga nyene nk'utagira ibipapuro umunsi mukuru wa mari wa wundi kuko jewe nawise hazokwama ari intsinzi y'urukundo mezo Shalom ntizokwigera igira umunsi mukuru w'ugwanko wagahinda ogucura intimba kuko urukundo iyo naruvomye warumpaye nubaracari se rukundo n'Imana
inyuma y'ibikogwa vyinshi arangurira mu gihugu cy'u Rwanda nko kurihira abana amashuri kuva amashuri y'incuke kugeza muri kaminuza gufasha abiga imyuga itandukanye uno munsi ikimuraje ishinga amenyesha ko ari ugutaha mu gihugu cy'amavukiro
je umugambi ubu mfise nga nuko dutaha umugambi mukuru tugataha tukikura ko agasuzuguro nakagahe uburundi bugashobora kuba bwa burundi bwiteka nitekane uburundi buramutswa iteka uburundi umurundi wese yisanzura batarinda kumuhohotera kubera umugambwa arimo kubera ava muri iyi ntara kubera yoba ari mukene canke ari mukuru umugambi mfise nuko notaha ntatahana n'abarundi bose tukava muri aka kajembegete tugazoshobora kuririmba rwa ririmbo ruhayagiza igihugu cacu urundi buhire urundi amakungu adahari rivomo urabona baraduhari yivomo
ngomenya ko aho ikigo Maison Shalom gikorera uno munsi mu kibanza cyiswe Oasis of Peace ikicukiro mu gisagara cha Kigali hasigaye hameze nk'ihuriro ry'impunzi imigwi ndangakaranga niho yimenyerereza imisore n'inkumi niho birigwa biga imyuga itandukanye si ivyo gusa kuko hari n'amashuri y'abana b'incuke biga ku buntu n'abariko barakura bakahahurira buri mugoroba biga ururimi rw'icyongereza rukoreshwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Rwanda Désiré Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Désiré Hatungimana urakenuye tukiri ngaho Kigali turi kumwe ku murongo wa telefone n'umenyesha makuru wacu Assumpta Kabuyi ariko arakurikirana amatora yo mu gihugu cya Kenya ingena ariko aragenda ku buserukizi bw'ico gihugu ngaho mu Rwanda Assumpta mwiriwe
Mwiriwe neza Diane
Ivyifashe gute abanyekenya bari mu Rwanda bashobye kuza gutora ngaho kuri ambassade
Yego nkuko bivuze narindi kuri ambasade ya Amerika abanyakenya mu Rwanda ntabwo abantu ari benshi barimo kuza kwitabira amatora ariko uragenda ubona abantu babiri batatu bakinjira bakagereba ko bari kuri liste y'itora uwibonye akagenda agasubira mu byumba aho abantu bashinzwe amatora bamwereka agatora agasohoka nakubwira gusa ko abantu bemererwa gutora ari abafite pasiporo abafite ibindi byangombwa bitari pasiporo ntabwo barimo kubemerera ikindi nakubwira ni uko ushinzwe amatora hano muri ambasade ya yatubwiye ko abantu biyandikishije bateganyije kuza gutorera hano kuri ambasade Kigali bagera kuri 900 ariko ntiyatubwiye abari bamaze kuhagera muri aya masaha duhari abantu ntabwo ari benshi ni umuntu umwe babiri batatu ntabwo baza ari benshi ngo batonde umurongo
bikaba bitegekanije ko akazu k'amatora ngaho bariko baratora muri ambasade ica bugarasangapi
bavuze ko ari saa 11 z'amasaha yano i Kigali.
Urakoze gose Yasumta Kaboyi iyo nkuru ubandanye ukurikiranira hagufi turaza kwigaruka ko masaha ya mu makuru yacu yo hanyuma. Tuve rero ngaho mu gihugu cy'u Rwanda duce dukubitira mu gihugu cy'u Burundi naho aho nyuma y'amasango arenga 6 urubanza rw'umugwi wa mbere w'abasirikare bagirizwa gutera ikambi ya Mukoni rwasubizwa inyuma ku murongo wa telefone ndi kumenya umenyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze ariko arakurikirana iyo nkuru Jean Bosco amahoro ngaho mu Burundi
amahoro cyane Diane
ugo rubanza gumviririjwe hehe hama icatumye rusubizwa inyuma nigiki
ego gurubanza muri kano kanya tuvuga naruriko rurumvirizwa muri sentare yisubiramo imanza ya Ngozi mu rubanza ngo bantu bagera kuri 18 n'abasirikare bagera ku 8 hamwe n'abanyagihugu basanzwe bagera ku 9 abo bose bagirizwa kuba bagirizwa bakurikiranwa ku gitero cyabaye ku ikambi ya Mukoni hari mu kwezi kwa mbere itariki ya mwijoro ryo kwa 23 rishyira uwa 24 abo basirikare rero amasango atari make urubanza rwarakiye muhinga barunguruza ariko rero kuba bari bamaze igihe bafungiwe mu makambi atandukanye ntibyari byigire bishoboka ko baburana kuri uwa gatandatu igenekezo rya 21 niho byashobotse baraheba barashikanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi baregerana uno munsi bakaba ariho byishobotse ko baburanishwa ubwa mbere inyuma y'ayo masango yose arenga kuri 6
Jean Bosco n'urubanza rwari rwitabiriwe n'abantu bangana gute ku bundi manza nk'izo hari ha abantu bahura baza kuzumviriza igene zagenze
ubiravye ko biboneka nta abantu benshi babitabiriye ubwo rubanza kiretse abantu basanzwe abamenyesha makuru bakorera hanya Ngozi ndetse n'abaharanira gato ya kamuntu abandi bantu basanzwe n'abantu bakeya nta abantu benshi bagwitabiriye ariko gusa muri kano kanya tuno kumenya Shadiane nuko ikintu kiriko kirahirirwa ko cyane n'ikintu abashingwa manza basabye yuko ubwo rubanza ibyegeranyo byagiye birafatwa muri ubwo rubanza yuko byoteshwa agaciro na sentare
ngo kubera
iki ibyegeranyo
ngo kubera iki
ego ko bagira ubimbaze ni bavuga yuko ari ibyegeranyo byakorewe ku ihohoterwa ridasanzwe ndetse umwe abashingwa manza bariko barafasha abo bantu bavuze yuko bahohotewe cyane wabwira avugwa cyane akaba ari urongo iperereza mu ntara ya Muhinga ariwe bose bagaruka ko
abakoze cyane
ibintu biteye ubwoba cyane ku buryo bw'uko ibyo bavuze byose ari byoba ipfagusa
urakoze cyane gose Jean Bosco ndarurinze ubandanye na wewe ukurikirana iyo nkuru turaza guheza tugaruke ko mu makuru yacu yo hanyuma
urakoze namwe
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Mukanya isase ni vyanuganuze kumbuga ngurukana bumenyi. Uno munsi rero mu nkuru yanuganuze kumbuga ngurukana bumenyi tugaca tugaruka ku nkuru ya cana canye ko ivuga yuko hari umushinga ntawe wo mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cyo Burundi yadandaje ho umufasoni wiwe amakuru rero yari kumbuga ngurukana bumenyi avuga ko uwo umufasoni yadandaje ibihumbi ijana akavuga ko babitewe n'ubukene ari kumenyesha makuru wacu Diane Ndonse yarishikiye ngaho mu Cibitoke kugira ngo yumve uko vyagenze reka aduhidonido
Turi kugacimbira igikame ku mutumba Nyarurinzi wo muri zone Buhayira yo muri komine Mugwi mu rugo kwanda yahoze Celestin bivugwa ko yagurishije umugore wiwe amafaranga 100,000 haraheze indwi zibiri. Amakuru y'ukuri dukura hano mu kibano cy'uyu mugabo nuko atagurishije ahubwo yabaye bwikura umugore wiwe kuko nyabuna yavuga ko ari we yotanga ivyo 100,000 nk'agashimwe kuwo mumukurira mu nzu. Mbere akanagereka ko impfizi impene hamwe n'inkoko imvo yo kumwikura nuko atarakimwitayeho ivyo uwo mukenyezi wiwe ahakana kuko avuga ko nyabuna yahoragwaye. Amakuru dukura mu kibano ivyo yabiyagira abandi bagabo bari kumwe mu bunywero. Uyu numwe mu bafisi ukuri atubwira uko ibintu byagenze.
Oya vwari genda kwagashe mu 100,000 onjanira umugore. Kwabona ubunya aho bigeze, umugore ntasasira, ntama bazi ngo noge, nimishwano n'inzu naraciyemo imiryango ibiri. Jewe rero baho bigeze, nobona umuntu mpa 100,000 akanjanira umugore, no mushimira. Ntahubwo nimuzana urukatasi, nimba ruwo mujana, twandikiranire, nyene ndamuhe iryo cupa giwe, nyame muri ngahe byabona ndabona. Inzoga amunjanire nivyo twabonye nabiye ngo hawo ngo wakoresheje ngo jana umugore ngo 100,000 ndakugabira umugore ivyo ntivyahabaye ubu mwe n'umugore navuga ati genda afise 100,000 muza mu munjane no kusasa ntakisasira ko rya wacu kiryamana
bidatevye. Umwe muri abo bagabo bari kumwe mu bunywero yitwa Mvuye Kure Karori batazira bifungo yari yemeje kumumukurira mu rugo yaciye ashira imvugo yo gutebura mu ngiro abarashitse igihe cy'isaha zine bukeye bwaho kumutora
nko bwacacara tirabuganaje n'impuzo nazizaye n'amavuta nayaguze umugore rero wanje umpene 100,000 twavu umugabo acabazukuruzukuru wandabaga 100,000 nabibura muha ho umugabo yari yemeje kumujana
ntiyabuze amafaranga gusa n'umugore umva ntawe yatwaye
n'umugore ntawe yajaye n'amafaranga ntawe yajaye.
Aha rero abantu bakibaza aho uyu mugabo Mvuye Kure Karori yagira atware uyu mukenyezi. Abamuzi neza bemeza ko atarafise aha mushira kuko asanzwe afise abandi bagore babiri vyongeye akiri muto kuri uyu mukenyezi. Ahubwo nyabuna abantu bavuga ko yaramayeri yo kugira ashikira gashimwe yemerewe hamwe atwaye uwo mugore. Ikindi abantu bibaza ningene uyu mukenyezi nyene gutangwa uwo abandi bavuga ko yagurishijwe avyakira. Wewe avuga ko uwo mugabo wiwe yariko aramwikura asanzwe afise ingorane yo mu mutwe iyo yanyoye inzoga zambiye hoho ibintu bikunyuka kuko yamakora amarorerwa nkaya
nane ndavyuka tinone munshingira ntamuka kumfise ufise abakore babiri none unjana kongira kuko turamvomera amazi none ko mugabo yakonshingiye cyabuko navyakiye kobera jewe ndamuhutse iyanyweye aravuga ntihuramira kobera mbyaye abana babiri kobera borekwa mwakaborekwa bona tabana abantu shanemera kugoma nga bana ntacyo barera kobera no umuntu agoma bore
n'ubu hageza ya kudandaje none ntabwo ufise ko umuntu yagudandaje ko ashaka kuza gutora ku ngufu
oya ntabwo aje mfise bose nyaka zari nsoka z'abatumwa.
Ndayahoze Celestin afise imyaka 44 umukenyezi wiwe akagira 40 ashaka kumwikura inyuma y'imyaka 18 babanye banafitaniye abana babiri. Ku bantu bibaza ko uyu muryango ukenye habanamba ubayeho ubuzima bubayabaye nk'ubwo abatari bake usanzwe uba mu nzu zibiri ukagira nizo ukotesheje kugasagara kari kuri uyu mutumba bitoba nivyo. Ndayahoze Celestin asanzwe ari umubaji umukenyezi akaba umurimyi ubwo buzi burabatuma badakena ibyo bafungura kuko bimbura kandi bakagaburira n'abana bake. Ikindi cyo kumenya nuko izi nkuru zo gutebura zavugiwe mu bunywero zashizwe no mu nyandiko ari nacyo gituma muri kino gihe Ndayahoze Celestin yashatse kwikura umukenyezi wiwe afungiwe muri parake ya Cibitoke nayo uwashatse kumutwara yaciye ahunga kugeza ubu ntawuza hageze hamwe n'ivyabona mu rwandiko ruriko amasezerano. Ku mbuga ngurukana bumenyi haravuzwe ibitari bike tubasomere bimwe muri byo duhere kuri uyu yitwengera ati ha 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 emwe akamara amazi akaram. Uyu nawe ati mama gajewe ibara kumutemere iyo ni nzara iri mu gihugu cy'u Burundi gusa. Hari n'uyu avuga ati ivyo tutari bubone. Dusome n'uyu avuga ati ntimubifata ibisanzwe ubwo ni rwarudandazwa rw'abakenyezi batwagwa muri Omani rubandanya. Uwundi ati uwo mugabo ndamwemera none nimba uyo mugore yamunaniye mwashaka gire gute mwirekere turangirize kuri uyu avuga ati birarenze ako ni kagateka k'abakenyezi kabandanya guhohoterwa mu birabe neza imugwi mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse urakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com bakaja ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara. Amasendika y'abaforoma n'ababafasha mu gihugu cy'u Burundi agabisha yuko mu minsi itarenga 12 13 bazohagarika akazi kabo mu gihe batoronswa ibyo leta ibasaba. Mu kiganiro muri isanga na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi ejo Melance Akizimana mukuru wa Sinapa ya sendika y'abaforoma Sinapa hamwe na madame Bukuru ayoboye ikigo CNTS baragarutse kuri ico kibazo. Mushinga nahe Hakizimana ni watangura avuga abakozi bari muri iyo sendika Sinapa.
Abagize sendika Sinapa n'abakozi bakorera mu gisata cy'ubuvuzi ahanini bagizwe n'abaforoma mugabo n'abandi usanga bakorana n'abaforoma bajya barabitwa abafasha b'abaforoma mu Faransa bitwa bayege soanya cyangwa bajya usanga bakora mu yandi na serivisi nka za laboratoire hajya bapimira ibipimo by'abarwayi cyangwa nabajya bandi usanga mu mavuriro mato mato hari abakora mu bya gutoza amafaranga cyangwa abajejwe by'isuku abo bose bari muri sendika Sinapa mugabo abo ndavuga batari muri sendika Sinapa bajya twita abaganga le médecin mu rurimi rw'Igifaransa abo bari muri sendika Sinapa kuko abaganga barafise amasendika yabo bahurukiramo.
Hanyuma mari abari muri sendika iri ya CNTS boni bande
nabakozi nyene bakwa mu gisata cy'ubuvuzi bari mu migi itandukanye uko burya amategeko yuko yijya muri sendika winjira muri sendika wifuza uboni buye ni nuko yoba igwanya gateka nawe kakuraba mu gisata koheramo harimo nato harimo abaforoma abanyamabanga bo mu ndwaro abajya bacungereje amafaranga bakonta bla muri service financier cyangwa cyungereje igega abakozi barari by'isuku abanyezamu bavuga yuko ni sendika ihurikemo abakozi mu gisata cyo mu rwego rwa bose atari umwuga umwe ahanini bene wacu haguyemo abanyamwuga bose twebwe rero turi mu bisata byose by'ubuzima bw'ubushikirangangi n'abakwa mu bindi bisata by'ubuvuzi bose.
Ye nkuko byumvikana rero nabakozi bo mu buvuzi bose nkuko yisendika ibivuga sendika national pour les travailleurs de la santé abakozi bose bo mu buvuzi none se
wariwe wese ashaka kwinjira na numwe atayimiriwe kuva kubaganga bageze ko bariho batagiye amasendika yabo nuko gushika ku mukozi mutonya abaho bakwambuka gisata cy'ubuvuzi.
Ye none se reka mbagarukeho Merance ko umushaka guhagarika akazi ni ibiki mwasabye leta?
Ushaka guhagarika akazi kubera ibibazo twavuze byihuta mu bisanzwe byo twasabye leta no bivuga ko biri mu migi ibiri ariho ibisanzwe biri mu masezerano twagiraniye na leta mu mwaka w'2009 muri ivyo harimwo ibijyanye no gutanga no gutunganya gushasha ibijyanye n'amateka y'abakozi ariyo twita gutekaniriza akazoza abakozi ariyo ibijyanye no gutanga intererano y'abakozi muri ayo mashyirahamwe ajejwe gutekaniriza akazoza abakozi ariyo n'imishahara y'abakozi bakora mu mavuriro mato mato abo twokwita le sous contrat loco hakaba n'ibijyanye no kwivuza mugabo ivyatumiye dusohora umutahe wo guzohagarika akazi mu minsi 14 n'ivyaba bitararonka inyishu ahanini bifatiye kubyo kwivuza kw'abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi hakaba n'ibijyanye n'umutekano umutekano w'abakozi mu gisata cy'ubuvuzi mu gihe bari bari ku kazi n'ibijyanye n'intwari bereye ivyo rero ivyo bintu bitatu bikuru bikuru byatumye dusohora imutahe wo kugabisha kugira ngo leta n'abafasha leta bashobore kutwumviriza kugira turonke inyishu ibereye.
Mari ibyo Meransa avuze urabyumvise mwebwe hari ibindi musaba bitari ibyo ngibyo byaba biza byiyongeraho
oya turi kumwe ibyo bibazo bitumye tugabisha kuko dushaka guhagarika akazi mu gihe atantu tutowe tubiri kumwe twabisinyiye hamwe nta na kimwe bitandukanye turi kumwe
none se ubwo urebye uko mubitubwiye abakozi bo mu buvuzi barebwa n'iki kibazo ni benshi cyane bari mu nzego zitandukanye none nimuhagarika murabona ubuzima butazaba buhagaze
oya burya icya mbere ni ukubwira mugenzi mwene wacu nuko twavuze ko ari kugabisha ni kuvuga iyo hageze amasendika agabije yuko ashaka guhagarika baba babonye yuko abo babitura aribo bakoresha babo basa n'uko bariko bayamiriye batabikora bikurikirana umwete ubona nk'ikintu cy'ukuvurwa ni ikintu nkoramutima ku mukozi tuvura abandi mugabo turwaye mu byo twasinyaniye na leta yuko yodufasha kuvurwa kugira ngo tugume ku rubuga turiko turavura abandi nibyo baduhagarikiye natwe rero turiko twagabije kugira ngo tubereke yuko mu gihe amagara yacu nayo abangamye ni ikintu cyihuta nkoramutima hanyuma ikindi nacyo cy'ibyo byerekeye umutekano w'abakozi ku kazi iyo wumvise abantu bisuka mu gisata cy'ubuvuzi kujya gufatira ibihano abantu badakoresha badaciye ku nzego ibyo niwo bashobora no kutunyuza ntibaze bamenye niyo twagiye urumva rero ni ibintu nkoramutima hanyuma ibindi biduhanze tutafashe nka nkoramutima twerekanye igihe tudohibandanya mu biganiro byanse tugashyikira n'ubutungane mugaye ibyo bibiri ntiworindira kujya mu butungane basa kukuvuza ntiworindira kujya mu butungane aribo bari kwa guhohotera ushobora no kuhasiga n'ubuzima twe dushaka rero tugarukiwe umutekano wacu uzwi n'amategeko mpuzamakungu ko tugomba gukora umutekano w'akazi hagize icyo twaba dukora kitameze neza cyangwa ariko se badutoye ko abatugejwe n'ibice mu mategeko agenga ibyo bifata dukoramo mvuga ntagire uburyo bwo kubingirira ngo bijye mu kimbo bajye mu kibazo cyabo na cyane cyane ubushikangaji bwacu nabwo ukamwemburira yuko birabikurikirana ahubwo ngo bayibona ko ari ibisanzwe
Iki kiganiro rero ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika umwanya kugira ngo babaze cyangwa se batange n'ibitekerezo ku kiganiro tuba turimo gukora.
Akende muri zone mbere zikomeye gatera intara ya Kanza mu Burundi. Yaje bagomba kubabaza n'abaforoma ntabuke boraba ntagire ababirenganije cyangwa dufate nk'abagwayi kubagarika akazi bashobora kubora ubuzima. Kino cyo bakaraba bakabyumvikana leta kugira icyo kibazo bagitumye kurumva n'ikibazo gikomeye akomeye cyane. Ariko ni nacyo nagomba kubaza sinzi ikintu cyombere kugira abagiye bagitangure cyaba bafatiye niba uko byahora bimeze aho cyaba cyahindutse n'icyatumye bihinduka.
Nticyahindutse ahanini urabona leta twari twajyana ibiganiro iremera kudushyigikira mu kuvurwa mu kuturihira ibice 20% cyangwa 30% by'aho tuvurwa kandi tukabiturihira ku ideni bakaza barariha ishyirahamwe rivuza abakozi ba leta bita mituweli y'abakozi ba leta hanyuma rero kubera ahanini ingorane ziriho dushyira mu bice 3 ubwa mbere leta itanga amafaranga adakwiye ayo nayo itanze niyashyitse mu bushikirangaji bagateba kuriha yashyirahamwe mituweli mituweli gake dufatira ibihano nk'ubu yadufatiye ibihano mu kuco idusaba yuko turiha ya mafaranga leta yaho turihira kandi natwe twashatse kurwanya izo ngorane zoturuka ku kubura amafaranga yo kwivuza kandi natwe tuvura abandi urumva rero badusubije mu ihumbi hanyuma ikindi nacyo niba nakuri mu bushikirangaji nta manama bagiye gukurikirana ingorane ziba ziva mu ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko naho ingorane yaturutse rero ubu abantu iki ase kinakomeye muri iyo ngingo na mituweli yafashe mbuga yose ubushikirangaji nk'ubu indembe zo kwa muganga cyane abafite indwara zimara igihe kirekire twita maladi kronike nabo nyine muri bwa bukene imiti kibaca babura ingene bivuza bagashobora kuremba rero bakasiga ubuzima ni ibyo rero
Nuko rero nshuti bakunza akaba ari no ngaha duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mumvise uno munsi twari twasubirijemo igice ca muri sanga mwakurikiye ejo Diane Nahazuma ari kumwe kuri micro Innocent Kimenye muhinga bw'ivyuma na ingenieur Justin twe muko turi batatu turashimiye ko mwafashe umwanya wo kutwumviriza muranigwe mu banyu no mu vyanyu na hejo nkaho twatanguriye.